Johnny, jag tar mina
Blog Talk Radio.
Davitu mukenguru kire igisirikare cy'u Burundi cyasuye kuruhika mu gihugu cya Kongo. Abasirikare baramaze iminsi mu karuko mu Rumonge, bakaba bajabutse ku munsi wa gatanu baciye mu kiyaga Tanganyika berekeza mu kazinga ka Ubwari. Boba baramaze gushikira bagenzi babo bari mu misozi ya Fizi kugira baze bashobore kugwanya imigwi bavuga y'abarundi iri ngaho muri Kongo. Ibikoresho bya gisirikare bikaba bizo bashikira mu minsi mike bikazo kabukanwa n'abasirikare bo mu ikambi yo mu Gatumba bafashijwe na bamwe mu migwi y'imbonera kurezo muri ntara ya Cibitoke. Reverien Bazikam.
Hari nk'igihe cy'isaha zitatu z'ijoro aho abasirikare b'abarundi bari bamaze igihe mu Rumonge bafata ubwato bubashikana mu kazinga ka Ubwari mu gihugu cya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika. Bagera ku 600 igitigiri kinini kikaba ari cyo mu ikambi ijana 12 yo mu Cibitoke nkuko amakuru ava mu gisirikare abivuga. Bakaba berekeza mu kazinga ka Ubwari nkuko byari bisanzwe bitegekanijwe, hama bagaca babandanya bagana ahari abandi basirikare bagera ku 700 mu misozi ya Fizi, bakaba bahamaze indwi hafi zibiri. Urongoye ikambi ijana 12 yetse na Colonel Yuri Defense Baranyikwa ari nawe arongoye icyo gikorwa, akaba we yajabutse umupaka ku munsi wa gatandatu aciye mu Gatumba kumwe n'abamugendanira. Bakijabuka bakaba bakiriwe na bamwe bo mu migwi ya Gumino nabo mu gice cy'abamayimayi ari nabo bazobafasha kugwanya iyo migwi y'abarundi bavuga ko bagiye kugwanya nkuko amakuru ava mu gisirikare abandanya vyemeza. Ubu bakaba baramaze gushika Fizi. Muri iki gihe bakaba barindiriye gusa ko ibikoresho vya gisirikare bibashikira. Amakuru yo kwizera akavuga ko ibyo bigwanisho bizotwagwa ni kompanyi yo mu ikambi ya Gatumba muri iki gihe iri mu ikambi ijana 12 ya Cibitoke. Ibigwanisho bazotwara bikaba byoba biri kuri ferme iri mu ishamba cimeza rya Rukoko. Ico boba barindiriye muri iki gihe ngo nimbonera kuri ziriko ziregeranywa mu makomine nka yose y'intara ya Cibitoke ari nazo zizofasha mu kuvyiremeka kugira bishike mu misozi ya Fizi. Tukabibutsa ko amakambi avugwa muri ico gikorwa ari kambi 112 y'amajana 112, ikambi ya Bespeyi icungera umukuru w'igihugu Police Militaire, ikambi ya Deseya na Gakumbu, imwe yose ikaba yagiye iratanga igice. Bakaba bazofashwa n'imigwi ya Gumino hamwe n'igice c'abamayimayi nkuko ayo makuru abandanya bitumenyesha. Twagerageje kurondera umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke kugira tumenye ibijanye n'ayo makuru avugwa mu gisirikare avugira, ariko ntiyitavye telefone yiwe.
Rero bikaba bishitse mu gihe atanindwi yari haciye umuvugizi w'igipolisi Petero Nkurikiye ahamagariye abanyagihugu kwiruka inyuma no guhiga bo bose bavuga.